Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
Abasoda babo baragwe ku rugamba bivuye gucara mu byo byarabaye hagati y'abari bagize muhari serendete. Icyo gihe rero umuntu yabona yuko baba bibuka babo ariko uyu munsi wabaye umunsi mukuru udasanzwe, umunsi mukuru aho bake baharira indwi yose ibikorwa ibijyanye no kwibuka uwo bitwa umugwanyi izo ntwari. Aho ibikorwa bitunganywa kuva ku rwego rw'igihugu gushika eka no ku makomine. Ugasanga rero cyane cyane uyu munsi majambo ashikirizwa ni amajambo yerekana yuko uyu munsi uwo muhari uwo mugambwe ari bo bonyine gusa bo babicuba muri igihugu kuva igihugu cy'u Burundi kibayeho. Uravye amajambo yashikirijwe yabashegeye cyo mukuru w'umugambo cyanke mukuru w'umugambwe akaba na perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ubona yuko ari umunsi utaza uhuza abagwanyi bose cyangwa abahuza ari abagwanyi ariko ari umugwi ugizwe n'abantu cyane cyane uravye ubwoko bumwe uravye nk'imihari ya umukuru w'igihugu yadondaguye umunsi yuguruza iyo ndwi yahariye umugwanyi yavutse yibutsa abagwanyi aho abari bo yivuga ko ababaye mu mugambwe Pape Hutu abaye muri Sendede ababaye muri Indabu uvuga iyo yose n'imihari n'imigambwe yari yegamiye bwo kumwe cyane cyane bako Bahutu. Vuga ko umunsi rero uwo munsi mukuru nibuza kubyura cyane cyane kwibutsa kahise kabi ku Burundi aho usanga uyu munsi hariho abandi bantu barakomekeye ku rugamba baragwe ku rugamba bo bariguze igihugu ariko batibukwa.
Si yo si la vivona, si heza o ni Radio Nzamba katika kawe turabandanya n'ikiganiro uyu aziki cyo kuruno wa gatanu twumvirize undi munywanye wacu yatungiye itwigiwe ari mu gisagara ca Bujumbura Jean Bigimana aragicashikirije
Ibi Frederic bavuga inyumvira avuga uyu yahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu yuko umunsi mukuru wateguriye umugwanyi utari ukwiriye kugirwa abahoze ku rugamba arizo mbonera kuri za CNDD-FDD bonyine wari ukwiye kugirirwa n'abandi bose bari bahanganye ku rugamba kuko bivugwa yuko kandi byumvikana yuko bose bariko baharanira ineza y'igihugu bose bariko bagwanira Burundi jewe nca mvuga nti kumbure n'aba baguye ku rugamba haba ku ruhande rw'abagwanyi haba no ku ruhande rw'abagwanira leta icyo gihe bose bariko bakorera igihugu biguze Burundi bapfiriye igihugu ntabwo bapfiriye inyungu zabo ku giti cyabo ho ku giti cyabo ntibari kwemera kumena amaraso yabo hari icyo gituma rero jewe ni muri iyo nzira avuga nti CNDD-FDD ibikora byose ibikora ku nguvu gusa aho bidashoboka hose byanka bikunda CNDD-FDD iramena ikinjira ku nguvu babishime cyane babyanke irabicisha mu nguvu bigashoboka iyo mpamvu iri kutegura umunsi mukuru hari umugwanyi abandi bose abo bari bahanganye n'abandi biguze igihugu kamenga nta gaciro bafise
hunaho dutandukirehe mu ntara ya Gitega aho Thomas nawe nyene agira ico ashikirije ku bijanye n'uwo munsi wahariwe umugwanyi w'umurundi
ibice yagenda avuga hariho igihe bakomenga ubundi bwabayeho nkunda urazi nyine agereranya abari mu ngambo se abari mu harisi y'ingege agereranya n'abanyisirayeli abagwa mu myaka 40 aho avuga yuko abanyisirayeli bari mu myaka 40 niyo hari rero nabo nyine abagwanyi bavuga ku bitatu na kabiri ariho ariyo myaka 40 baramaze Nika nako munsi rero ibintu bita byeke yuko uwo mugambwe CNDD-FDD mugambwe ujya gukorera abandi bose ariko cyane cyane gukorera umugwi umwe cyane cyane abo yita abagwaniye igihugu abagwaniye agateka k'abagwaniye igihugu ariko ugasanga uyu munsi iyo kubera ko uyu munsi ntibihuye no kubahiriza agateka k'uwo muntu haba n'abashaka kamwe muri abaze abarwanyi cyangwa n'abatanga abatotezo hari icyivugo bakoresha bavuga bati ntibica ubwoko hica intwaro mbi icyo kivugo uyu munsi cyabonekeye rero yuko igihe bacundira abanenga baduca bakora byiza gusumba abandi ariko uyu munsi rero bigaragara yuko rero atica ubwoko ariko yica intwaro mbi kubera intwaro uyu munsi iriho igizwe cyane n'abantu bo mu bwoko bw'abahutu ariko nibyo yuko abahutu bicwa abatutsi bakicwa kubera atavuga rumwe na leta uyu munsi mukuru rero uyu munsi mukuru cyane uza gukabura abumva uyu munsi ngo biyubage ibyo bapfuye urabye amashyamba ashyikirizwa urabye ibyivugo bivugwa urabye ingene amasanamu abantu baba bambaye urabye abantu ingene baba bagira bafite ingufu nyinshi byose yuko ibintu byose bikoresha ingufu urabye ibiganza biriho baba bafite impuzu baba bambaye
uburyo bwo kwikingira coronavirus mu bibanza bihuriramo abantu benshi kwibutsa abantu gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni no kwama bitwararika amabwirizwa y'isuku gutegekanya muri ivyo bibanza aho abantu bakarabira habangukira bose na cyane cyane abana n'abagendana ubumuga. Imiti yankenerwa mu gukura imikorobi byihari. Guhanagura neza ivyo bibanza bihuriramo abantu benshi hakoreshejwe umuti na cyane cyane hakunda gukorwa ko n'iminwe nk'inkingi z'ingazi, amameza, intebe, ibitasha by'imiryango, iby'amadirisha n'ahandi n'ahandi. Gukwiragiza henshi hashoboka ivyapa vyibutsa abantu kwama bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda coronavirus.
Akona akamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Radio Inzamba agateka kawe akabari ho kija ku murongo kuri wa sitatu akabungi Inzamba akabungu org tukwibutse ko turi ko tuganira ukiganiro wibaziki ibijanye n'umugambwe Sendede FTD kuri uwa mbere genekezo rya 16 mu nyonyo no mwaka turimo waratanguje indwi yahariwe abagwanyi Frederic Bamvuga Inyumbira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ukwibuka abagwanyi bitari bikwiye gukoregwa abagwanyi mu mugambwe uri ku gitegetsi gusa kuko ari co gihehe abagwanya leta n'abayigwanira bose bavuga ko bagwanira ineza y'umunyagihugu. Kubgawe rero uyu munsi w'umugwanyi ubona uhimbazwa gute woba ufisi ico bivuga ko nkuko mumenyereye uratwandikira wicije ku rubuga rwacu rwa Facebook canke ukagicushikije ucishije ku rubuga rwacu rwa WhatsApp. Reka rero tubandanye na koho kino kiganiro cacu twumviriza uwundi munywanyi wacu ari mu gisagara ca Bujumbura uwo nawe suwundi ni Eric Ndikumana.
Mwaramutse neza. Kiwe cyo mvuga kuri uwo munsi bitira umunsi wa mugwanyi uje novuga yuko ari nko guheza ibwirizwa ni novuga ibintu by'akadugira mu bikene DFT kuko ubisanzwe sibo bagwanye bonyine sibo bagwanye bonyine n'abandi benshi bagwanye nyangomera FNL yaragwanye rero aho bose ubona ko mukuwuhimbaza bahimbaza bonyine iyo yindi mihari ntibayishyira mwumva cumenga nibo bagwanye gusa nta bandi bantu bigeze bagwana apari yabayo na n'igisikari cya kera nashe ni carimwo mwakwana carimwo ariko cakingira igihugu ariko nabone bakwiye guhimbariza uwo munsi mukuru bo bakanja hamwe bose ko cibona akagwe kamwe kiyandukiza ngo kaba gahimbaza umunsi w'abagwanyi cumenga nuko baba bagwanye bonyine ndagatse n'ibyo n'ibintu biteguye mu kajagari uwo ntubukwiye no kubaho uwo munsi kuko sinumva ngo baba bagwanye kuko n'umunsi mukuru w'abicanyi muri sanswe nubwo ko ari nk'umunsi mukuru w'abicanyi njye niko ndawubona niko ndawufata mu bisanzwe ko bigina intsinzi nyine bagandagura abantu nawe pe kuvuga ngo bagwanye iki abagwanye nta muntu yihaye ngo yaragwanye yagwanye iki ko ari abantu bamaze bagandagura basasika inganda bacye bacangaho ngo baragwanye ibyo ni bakwiye gukora ahubwo yaba abantu bamaramara ibyo ntabyo bakwiye no gukora kuko ibintu biteye isoni n'agahinda nibike bukahubwo barabe uwo munsi banawukureho banawufute uwo munsi w'icyunamo wo kunamira abantu benshi bagandaguwe bagandagurwa niyo yitabona abagwanye ubwo je nuko nuko ndabibona murakoze
ndongozi ndongozi za madini rekinani rekare
kiganiro wibaziki ni kuri Radio Inzamba gateka kawe kirabandanya mukayanza wundi munywanya atashinye kutubwira izina giwe akaba yasabye ko tunamuhindurirwe kumvo z'umutekano wiwe ariko hakaba yashinye kugira ico ashikirije kubijanye n'uwo munsi wahariwe umugwanyi yereka tumutegeho
ndabara mukije uyu munsi mukindwi yahariwe abagwanyi ba CNDD-FDD yewe ndabibona ukundi kuntu kuko CNDD-FDD ikiri mu ishyamba nta ni zone yigeze ifata nta ni komini abagwanyi ba CNDD-FDD bibye inka baca bigira bari abantu baza kwiba gusa inka bagafata abagore ku ngufu abandi bantu bafatiye ku bintu by'ubwoko cyane cyane bakabaha amazirantoki babakuye mu mamodoka nta n'izone n'imwe bigeze bafata n'ingwano yabo yari yo kwiba y'ubusuma gusa nicyo gituma numva abo bagwanyi barabagwanyi bazi njye mbona ko barabatobyi gusa ngo bakavuga ngo bagwanira ubwoko kabwo bwoko nta numwe yari yarabatumye kugeza ubu bwa bwoko bagwanira bari mu ishyamba kugeza ubu niko batoteza ubwoko bw'abahutu cyane barabutoteza abatutsi nabo bakabatoteza urumva n'abantu uwo ari we wese ari ugutoteza gusa icyo nibyo bituma ntabona icyo bagwanye icyo bagwanira nta na kimwe bigeze bagwanira kuko bavuga ko bagwanira abahutu ubwabugeze ubu abahutu barakowe abatutsi barakowe urumva uyu mugambi rero watuzaniye amagume gusa nta kindi kintu wigeze utuzanira kuko byo nta n'izone nabonye bigeze bafata kubera habaye ibiganiro ku ntwaro ya domisiyo domisiyo akaborohereza akabazana mu gihugu naho ubundi ntabwo hantu ziri nigeze mbona bagwana kuri yari iyo gutoba gusa murakoze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
uhereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ZNDFDD y'icyo yibye amajwi bose barayanka imaze kubiba amajwi iriya irahagatira ku nguvu yishyira ku butegetsi iratwara gushika muri bibiri na cumi na gatanu muri bibiri na cumi na gatanu yateguye amatora mu ndyane zitagira uko zivugwa mu bwicanyi abantu bakirirwa bicwa ku munsi abantu benshi barahunga imyerekana y'urutavana ko nasiyonzi niramira niyafurike niyasemerera iramira nkunziza iyasirasemerera bose barasemerera ariko iranka itegura amatora mu muriro waka iyategura yonyine kubyitwara yonyine uko ibishaka ibyo yabikoze ku kagagazo amakunga asemerera abandi batera ibyatsi ku byo CNDD-FDD yari kuyakora gushika n'aho ibihugu bya buraya bifatira ibihano igihugu cy'u Burundi kuko Burundi bwari buhisemo kuba ba muganda udahetwa nk'uko biri gushika uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bategura amatora barayatsindwa amakunga arabizi abarundi twese turabizi kuko nitwe twatoye bamaze gutegura amatora barayatsindwamo aho baronse amajwi atarenga mirongo irindwi n'atanu ku ijana amajwi ya SNL yabatsinze kuri mirongo irindwi na gatanu ku ijana baca barahindura barayiyitirira yiteka ku ntebe yo kurongora igihugu kandi batsinzwe rero ku bw'ibi Frederic bamvuga inyumvira ariko aravuga uku n'ukuri kose rega umengo Burundi bwazanye na CNDD-FDD ku bwanje ntibazi n'icyo bari cyo wogira ngo Burundi nubwo baremye wogira ngo Burundi nubwo babyaye bagira uko bigombeye nicyo gituma bavuga cyane bareka ntacyo CNDD izohindura kuko ni leta y'akagagazo ubwibone amanyama no kutagondwa ubushizi bw'isoni n'ububisha n'ubugome butagira uko bungana rero cye ndavuga nti ibi byose bavuga byaje umunsi mukuru w'abagwanyi kwaba kwambura abantu kwaba kwangatsa abantu kwaba gusahura itunga ry'igihugu kunyuruza abantu gucagagura imitwe abantu gufata abigeme n'abanyina ku nguvu gushahura abantu ibyo ntibizoreka gukorwa intwaro yabo ikiri ku butegetsi kiretse gusa ihindutse n'ayahandi ntimugire icyo muhitega guhinduka mbarazwa n'abasenerera bavuga ngo leta ngo ikwiye kwikubita agashi ngo ubutegetsi ngo ndayishimiye akwiye kwikubita agashi na leta yiwe muvuga uwo mutazi baravuga ibyo batazi baravuga ibyo badatahura nibamenya ababatwara baribo abarundi ubwabo bamenye ukuri bamenye n'ikinyoma n'ingene bakwiye gufata igihugu n'ingamba cyangwa ingingo bakwiye gufata kugira ngo igihugu gitabarwe murakoze
Reka, reka, reka nganje ngwe
Hadi nzamba katika kawe kiganiro wibaziki kikoho kigana kumsozo ariko nikaha tukumvirize kandi Jarve nigira arongera akagira ico yongeye koho kubijanye n'umunsi nako nindwi yahariwe umugwanyi reka tumutegeye
nkuko mwibevuze ati hamagara imbonerakure yuko izo mera bagabo bakam bagakizura imetro ku metro yo gucose bakore uwo munsi mukuru no munsi mukuru bwa mbere hoho utubona yuko abakaje ku kebura abamwe mu banyagihugu kugira ngo bame bibuka cyane cyane byiki ya mica kubiri y'ubwoko aca kubiri y'intara kubera abana yuko uwo munsi mukuru ushobora kuvuga yuko ukavugwa ntiyavuga yuko hariho abagwanya igihugu b'abandi basirikare ubundi rwego abahoza ba XFAB haramwe bavugwa kandi icyo bituma rero abarundi batiyumvamo neza uwo mukwanyi iyo ntwari kubera usanga avuga intwari yerekeye ubwoko bumwe yerekeye uruhande rumwe aho kuvuga ati abagwanya igihugu bose babashire muri abagwanyi. Uyu munsi abona yuko rero umenga umugwanyi ni umuntu yari mu bwambwe CNDD ni we wenyine gusa yagwanya igihugu niwe yari abaye intwari kandi tuzi ko hari abarundi benshi biguze igihugu kugira ngo kari kigeze aho geze uyu munsi haba ku ntwaro ya cami ku ntwaro zakurikiye haba no muri demokarasi abantu bose bapfa canke bitanze tuvuga ko ari bwoko bumwe kuvuga yuko rero amahoro yabonetse kubera habaye guhagarika intambara mu mwaka wa 2003 ni ukwihenda rwose kubera icyo gihe ntibari bonyine bagwana bonyine gusa imihare myinshi cyo gituma rero uba kwibuka abarundi bose bagize uruhara mu kugira ngo haboneke agahimu kize kuboneka naho uyu munsi biza byasubira ibuti urabye inyifato yabari ku butegetsi hari inyifato y'abahoze bagwanye ino bifata haba mu ntwaro haba abo ugwaruka hari ubuntu kuma rukizura uyu munsi rero ikintu nacyo bishobora gutuma abandi basobanura bavuga ati none tweho tuzokwitura umunsi ryari niba kandi nyine bashobora kurondera nyine bashobora gufatirwa hejuru kugira ngo ariko ba intwari mu zindi cyo tumusaba yuko rero umunsi mukuru aho umunsi mukuru w'igihugu cyose ariko umunsi mukuru wakagwe k'abantu basanzwe bafite icyo basangiye aho ni cyo umunsi mukuru uza witwa kuhuza abandi bose kandi batabumva kumwe bose.
Tumshimiye Jean-René Bigira tugashimira namwe bimwese mwagize ico muterera kugira ikiganiro wibaze kico kuri no uwa gatanu ukibe ndashimiye na Jean-François Ndwimana yadufashije kugira haye amatwika n'amasanamu ubyashikire neza Alex Kezane ko ndabashikiriza kino kiganiro kandi abifuje kuranirwa mu byanyu no muwanyu na uta
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
kwa
kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu
bari yongereye
uko gutegura amatora
wibaziki
kamera yenge bajye ntago nayakire neza